Iyimva ni radio Ijwi rya Amerika. Tugenekerezo rya ndwi ukwezi kwa kane k'umwaka wa 2017 niwe neza ncuti muteza amatwi ibiganiro by'Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro by'uno mwanya.
Hari hasigaye ibirato bito bito babavuga ngo mwaze gutora ibi bito bito ngo murage na cha birato mutwara amashakoshi gusa ntagenda bishora twari duto.
Uyu ni umwe mu bana bo mu ikambi ya Rusenda ari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo avuga ku mfashanyo y'ibirato baheruka kuronswa n'ishirahamwe Rukiri Supax Christ. Abaronkeje ibakwiye barashima ariko abataronse canke bakaronka ibibarenga bo basaba gusubira kwibuka turabigaruka ko handi hato. Hagati aho imyaka 25 irakwiye uno munsi habanyiho nyabwoko ryakorewe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda ubutegetsi bwa Kigali bwibutsa ko ako kahise katagombwa kwibagirwa yamara kabwirizwa gukomeza ubumwe hagati y'abanyarwanda. Ariko imbere yo kwinjira muri kino kiganiro nyezi na mbanze ndababwire muri make ko Leta z'Ubumwe za Amerika igabisha abanyagihugu bayo baba muri Kenya canke bategekanya gukora ingendo muri ico gihugu kwijanye n'intureka zishobora kwaduka imbere yuko amatora atangura itariki ya 8 z'ukwezi kwa 8 nyene. Departement ya Amerika yatangaje ko amahuriro n'imyerekano bishobora kwadukamo intureka no mu gihe vyoba bisa n'ibiri mu mutekano. Umugabane wa Afrika nyene muri Somalia abantu bashika 20 baraguye mu gitero cabereye modoka yo mu bwoko bwa bise yaciye ku mutego wa mine kuri uno wa kane nkuko vyatangajwe n'abanyagihugu hamwe n'abajejwe intwaro. Iyo mpanuka yabereye hirya y'igisagara citwa Golwen igihe iyo bise yagana mu gisagara ca Marka nkuko vyatangajwe n'icegera ca buramatari w'intara ya Lawa Shabel Ali Nur Mohamed. Aha muri Amerika ibinyamakuru vya Leta z'Ubumwe za Amerika vyatangaje ku mugoroba wa kuri uno wa kane ko Amerika yakoze ibitero vya misile muri Siria mu ntumbero yo guhora ibitero vy'ubumara vyakozwe na Perezida Bashar al-Assad ku munsi wa kabiri. Ibitero vyahitanye abanyagihugu ijana n'abasinzikajwe n'ivyo vyuka bashika ku 350. Ivyo bitero vya misile zirenga 50 bibaye ivya mbere Amerika ikoze ku basirikare ba Siria bikaba vyakozwe n'abasirikare ba Amerika basa bagwanira mu mazi. Bivugwa ko izo misile zatewe ahari kibuga c'indege mu buraruko bwa Siria. Televiziyo ya Leta ya Siria yatangaje ko ivyo bitero vya Amerika ari agasomborotso. Ijwi Amerika mutwumva kuri FM 94 n'ibicicenda na FM 95 n'ibice bibiri mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu. Murashobora kandi kumva iganiro vyacu muciye ku rubuga rwo kuri internete yacu ariyo wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com no ku rubuga rwa Facebook adrese yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ngire mwiriwe twanze tunyarukire mu Rwanda aho kuri nogenekerezo ryandwe kwezi kwa kane igihugu cyose kiri mu mihango yo kwibuka imyaka 23 iheze habaye genocide yakorewe abatutsi. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru wacu Asumta Kaboyi akorera mu Rwanda. Mwiriwe Asumta.
Mwiriwe neza Diane.
Ibintu byifashe gute ngaho mu Rwanda?
Diane, nakubwira ko ubu umuhango watangiye mu gitondo wo gucana urumuri bw'icyizere ku ahashingiye abantu benshi cyane batekereje ku 250 ku Gisozi, ku rwibutso rwa Gisozi yasojwe mu muhango wari witabiriwe na Perezida Paul Kagame ndetse n'umushyitsi mukuru ariwe Moussa Faki Mohamed n'umuyobozi wa komisiyo y'umuryango wa Afrika yunze ubumwe niyo mushyitsi mukuru wari waje gufatanya n'abanyarwanda kwibuka ku 2023 Jenoside yakorewe Abatutsi.
Mu majambo yashikirizwe haba mu bagiye baravuga nka Perezida Paul Kagame n'abandi hatanzwe ubutumwa nyamukuru nyabake.
Perezida Paul Kagame yavuze ijambo cyane cyane asimira abatutsi ku icumu anabihanganisha avuga ko nubwo batakaje abagize imiryango yabo igashira ariko bategeje batakaza igihugu hanyuma anagaruka cyane ku Banyafrika bafatije u Rwanda avuga ku basirikare ba Ghana bashyikirije Abanyarwanda muri gihe cya Jenoside avuga ku butwari bw'Abanyafrika bamwe na bamwe ariko anagaya abandi banyamahanga batigeze bagira ikintu bakora ku Banyarwanda nubwo atigeze avuga amazina yabo ngo avuga ati ni igihugu kiri cyangwa iki yagarutse ibindi ku banyamahanga batitwaye neza ku Rwanda anavuga ikintu gikomeye agaruka ku mbabazi zasabwe na Papa Mariko Mutsi yashyize Papa yasabye imbabazi azisabya mu rwego rw'abagize umuryango mugari wa Kiliziya Gatolika bitwaye nabi mu gihe cya Jenoside Perezida Paul Kagame aravuga ati nubwo twishimiye izi mbabazi cyane tutitaye ku gihe byafashe nyine ngo zisabwe.
Asumta hari izindi gahunda zindi ziza gukomeza uno munsi.
Uyu munsi hari gahunda, hari urugendo ruza gutangira mu kanya nyuma ya saa sita, urugendo cyane cyane rukorwa n'abantu bakiri batoya, urubyiruko, urugendo ruza guhera ku ngoro y'Inteko Ishinga Amategeko ikorera ku Kimihurura rukarangirira muri stade hano muri stade Amahoro i Remera. Urugendo rwitabirwa n'abantu bakiri bato, urugendo rwitabirwa n'urubyiruko rugeze ku 500, hanyuma rukaza gusanga abandi baturage benshi cyane bagize umujyi wa Kigali bari muri stade, hakaza kubaho ijoro ryo kwibuka.
Urakoze cyane rwose Asumta Kaboyi, turaza kongera dusure ku kwikora ko makuru yacu yo hanyuma kugira ngo tubwire uko ibintu bizoba biriko biratera imbere.
Urakoze cyane.
Hagataho imihango y'icunamo kigamije kwibuka bahitanywe na Jenoside yo mu 1994 mu gihugu cy'u Rwanda izosozegwa itariki ya 13 za kuno kwezi, bitegekanijwe ko na za ambasade zitandukanye z'u Rwanda ziza gutangura indwi y'icunamo uno munsi. Mugenzi wacu Edi Gwema ntiwaza gukurikirana ku buryo budasanzwe imihango yo muri ambasade y'u Rwanda iri ngaha i Washington DC icivugo cuno mwaka akaba ari twibuke Jenoside yakorewe Abatutsi, tugwanye ivyumviro vya Jenoside, dushigikire ivyiza twagezeho. Unaho dukwitire mu Burundi aho mu yavugwa muri make hari akamoko guhagarika ivyigwa kitabwe mu makaminuza atandukanye. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru wacu Eloge Wirikaneza ariko arakurikirana ino nkuru. Mwiriwe Eloge.
Amaho neza Diane.
Mu makaminuza atandukanye waciye ko vyifashe gute, unatubwire nayo ariyo.
Ego mediane imbere yuko ndababwira yari yo nyumva twakotora gato ni kaminuza y'u Burundi. Aho twaciye mu bigoreho bitandukanye bya kaminuza y'u Burundi twasanze koko atamirimo yari kirakogwa, ariko twabonye abigisha bamwe bamwe bari batonze, tubona n'abanyeshuri batonze. Abanyeshuri twahuye bose batubwiye ko bari baje gukora ibibazo na cyane cyane abo mu myaka ya gatatu aho bita bac 3 mu Gifaransa. Nuko byabyifashe aho twakiye, ariko bajya bakora mu bikorwa bisanzwe bya administration nabo nyine bari batonze, ariko abanyeshuri bo ntibaje kwiga.
Abanyeshuri Eloge, muri abo bari muri yegeregere hariho n'abari barafunzwe, byifashe gute muri kano kanya? Barafungurwa canke baracari mu busho butandukanye?
Kuva hirya y'ejo abagera ku 8/12 barafungiwe mu iperereza bararekuwe, byumvikana ko ubu hagisigayeyo 4. Nuko byifashe kuri abo bafunzwe.
Hari abanyeshuri bo muri kaminuza nderabigisha NS bari bafuswe ku rutonde rw'abanyeshuri bazokwiga kuri uno mwaka bivuye kuri iyo yegeregere nyene. Hari amakuru yabo ufise?
Ego mediane, ku ishuri nderabigisha NS ubuye novuga ko abanyeshuri basigaye bafise imigwi ibiri ibaterukira. Hari umugwi mushasha wiyise umugwi mushasha userukira abanyeshuri muri NS. Ni ukuvuga mu Gifaransa bavuga ngo nouvelle représentation. Abo rero bahamagariye abanyeshuri kwiga, kandi abanyeshuri bake bake bajya kwiga aho ku ishuri nderabigisha NS. Aba nabo bafuswe babiri twamaze kuvugana nabo batubwira ko ibitaba cy'intege cyo kimwe n'abagenzi babo bande mu rwego rw'abaderege bavuga ko bitaba cy'intege kandi bavuga ngo ko bari babyiteguriye kuko manama bari bagabishijwe bari bagabishijwe icyo bikora bahamagarira abayobozi ba NS hamwe na leta kugaruka kuri ingingo kubwa bavuga ko atari wo muti w'ingorane.
Roje urakoze cyane gose turaza kugaruka kuri iyo nkuru mu makuru yacu yo hanyuma.
Urakoze nawe.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 nukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu, no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Ijwi rya Amerika ikiganiro ni wanyu mu ntara yavugwa rero mu ntara abanyeshuri baba ba 287 babigeme nibo bamaze kumenyekana muri bino bice bibiri ko bashitse mu mwaka wa nyuma w'amashuri yisumbuye badafise urupapuro rwemeza ko banditswe mu bitabo by'amavuko turi mu ntara ya Rumonge. Abo bigeme bakavuga ko bajuragirika mu kurondera bikana babuza gukurikirana neza ivyigwa. Ivyinshi kuri no nkuru na Alain Ivirankunda akoreje rya Amerika mu ntara ya Rumonge.
Amakuru dukura mu bugenduzi bw'indero mu ntara ya Rumonge yemeza ko abenshi muri abo bigeme arabo mu mashure yisumbuye ya leta nka lise Iteba, lise Sainte Famille na lise iri ku Rukinga mu gisagara ca Rumonge. Abo nabo bakaba bagizwe ahanini n'impfuvyi zirerewe mu miryango y'incuti bakomokamo hamwe nabo abavyeyi batibuka neza ko babandikishije bakivuka. Tumenyeshe ko ubushikiranganji bw'indero bwafashe ingingo k'umunyeshuri wese ategerezwa kuba afise muri dosiye yiwe ugo rupapuro kugira ngo yemegwe gukora ikibazo cha leta hamwe no kuronka urupapuro rw'umutsindo. Iyo ngingo rero ikabituma abanyeshure ahanini bagizwe n'abigeme batoroherwa kwiga kuko barurondera ntibaruronke vuba. Aba ni bamwe mu bo twaganiriye
tegeza kugwerekana iyo go rupapuro rw'amavuko tarogira ni kibazo gikomeye gose nka jewe nganuko batabo baranyandikije kugira ndaruronke ni byinshi mba nararondeye nka bo ntiba gutuma dosi
unataye vyigwa maze gihe ndarurondera ndarubura nkubi nchitse doshakana yuko ndinda kugusubira inyuma abandi bansize urumva ko ivyo byose ari ngorane bituma nuko ntararuronka.
Imwe mu miryango ifise abana bageze mu myaka ya nyuma badafise urupapuro rw'amavuka babona ko uko kurungika abanyeshure kururondera ari ukubatesha umwanya wo kwiga. Aho ni mu gihe hari uyundi muce w'iyo miryango ubona ko nyabuna ari vyiza za kururondera mu ntumbero yo gukingira umwana ibibazo ashobora kugira ageze mu bigero. Ariko co bahuriye ko abo bose nuko umwana atokwirukanwa ahubwo yoronswa kanya ko kubirondera atekaniwe. Beatrice w'amahoro n'umuvyeyi avuga
abanyeshuri umwanya batararuronka bo rureka bakaba bariga kuko biragoye kugira barubone se guca barulonka reba akabaho umwanya wo kubirondera mu bihe by'uburuhuko akaba ariho bazibatuma kubera niho baronka umwanya naye hane no gutivyigwa cyane
kuvuga ngo rero ati umwana abaguye mu mporero rero mugiye amwiruka
umwana abaguye mu mporero z'ubusa hajya badataye ivyigwa nibyo byo babyiza kandi bo babatugiriye neza.
Ku ruhande rw'abajejwe indero baremeza ko biboneka neza ko abana baruha mbere bikanasubiza inyuma ubumenyi bw'umwimbu wabo mu gihe barungitswe kurondera ugo rupapuro rwerekana ko banditswe mu bitabo by'amavuka ntibaruronke vyihuta. Kubw'ivyo Juvenal Sahabo umwe mu bakozi bo mu biro vy'indero mu ntara ya Rumonge atera kamo avuga ati
ibibazo ntibibuze depeye Rumonge ivuse vuba iyo rero turo twababaza zampapuro zemeza ko banishwa makomine cyane ko benshi zibagora abavyeyi nuko bo kumva umugambi abatari bwarikije abana naho bagafasha gwaruka kugira ngo zampapuro ziboneke
abajejwe intwaro ikomine ya Rumonge bavuga ko mu guteza imbere indero hamwe no gutera intege abana kuja mu ishure bagiye gufata ingingo zo korohereza abo banyeshure mu kuronka ugo rupapuro borohewe Cyprien Nduwimana umuhanuzi wa Mustaneri ajeje intwaro imibano hamwe n'imico kama aravuga n'izindi ngingo zigiye gufatwa kuneza yabo bana
abanyeshure leta iraborohereza n'uvuga yuko abana bashobora kwandikwa atamande baje gutanga bwa buri mwaka bivanye nuko tuyatubisaba kubadukurira twitse ko nuko kwezi cyangwa mu kwezi kubuza kwije gushobora kuboneka bakabona kwandikwa hanyuma uramatari akaca abasinya ku rupapuro rwemeza yuko tubandika akaca baza kuca tubandika akaca baza no gahamu komini tukaca tubandika tubuje tushobora kuba izo mpapuro akaca zitwara ku mashuri
izindi mpapuro zitorohera kuronka abanyeshure ni nk'izijanye n'izerekana ko badakurikiranwa n'ubutungane extrait du casier judiciaire basabwa kugira ngo bakigwe mu mashuri ya kaminuza ari ngaho mu ntara ya Rumonge ubwo nago abo banyeshure mu kururonka bikabasaba ko bamanuka mu gisagara ca Bujumbura ari naho rusanzwe rutangirwa mu ntara ya Rumonge mu bumanuko bw'u Burundi Alem Eve Irankunda ijwi rya Amerika
Tuvengaho mu Rumonge tugaruke gato y'Ibujumbura aho inkuru yidushikiriye unyene ruko abapolisi benshi bazindutse bibonekeza ku bwinshi ku mutumba wa Gasenyi wa commune Mutimbuzi intara ya Bujumbura ahariko bakwa ikirimba c'umukuru w'igihugu abanyagihugu baba aho mu Gasenyi babwije ujya Amerika ko abapolisi bamenyesheje ko baje gushira mu ngiro ingingo y'ubushikiranganje bujejwe ibidukikije gutunganya amatongo n'ibisagara yo kwimura imiryango 23 ubwo bushikiranganje buvuga ko bari mu kibanza acegukira ico kirimba c'umukuru w'igihugu kandi kizango caratangiwe imizibukiro abanyagihugu babandanya bavuga ko kuva mu gitondo abapolisi babasabye gusohora ibintu vyabo ko igikurikira ari uko hava hazanwa ibimashini vyo gusambura ayo mazu yabo iyo miryango 23 ivuga ko iriko irarenganywa ishikiriza ko atamizibukiro yigeze ironswa baserugo bakavuga ko badafise iyo bimuka baja n'uruvyaro rwabo ni inkuru ijwi rya Amerika riza kugaruka ko midonido makuru yacu yo hanyuma avugwa makambi abanyeshure b'abarundi n'abakongomani biga mashure abanza yo mu kambi ya Rusenda barishimira inkunga y'ibirato n'amashakoshi yo mu ishure 8000 bahawe n'ishamwe rukirisu rya Pax Christ nubwo hariho abavuga ko ibirato baronkejwe bitabakwiye ivyinshi kuri no nkuru n'umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo akoreje rya Amerika mu Rusenda
Inkunga yatanzwe n'ishyirahamwe rya Pax Christi mu rwego rwo gufasha mu by'uburezi no gushyigikira imibanire myiza ku banyeshuri b'abarundi n'ababakongomani ikaba yahawe abanyeshuri biga mu bigo bitanu by'amashuri abanza yo mu Rusenda aribyo Epe Isungu, Epe Kahunga, Epe Lulinda, Epe Zawadi na Epe Katungulu. Aba bana biga amashuri abanza bahawe ibikoresho bakaba bashimira ishyirahamwe rya Pax Christi ryabibutse rikabatera inkunga kuko kuva bagera muri inkambi yo mu Rusenda mu mwaka w'2015 aribwo bwa mbere abaterankunga babahaye ibirato byo kwambara aha bakaba baboneyeho uburyo bwo gusaba andi mashyirahamwe ko yatera ikirenge mu cya Pax Christi yarayibambitse ibirato
ibirato baduhaye baduhaye ibirato bifuka abanyeshuri bose twaranezerewe kubera ko babaraduhaye kuko twaranezerewe kuko babandanya nyene kuzatuzana ibirato twaranezerejwe n'ibintu baduhaye kabisa narisanganya n'ibirato nyene bidafuka nambara uko nyene ibirato by'uyo moja nibyo narisanganwe
nabishimiye neza twe turashimiye iryo shyirahamwe ko yagiye atuzana ibirato tutadusangana
warusangana ubimeze gute
nsangana ko ibirato byaheze twashimiye iryo shyirahamwe ko rizo mubandanya riza kudupokeza kera cyo bintu abishimye kwera ntabyo twadusanganywe ndonda cyabana kijana ku ishuri no gusenga hose kayo nkano bavuze ngo tingo tugende gutembera nkagera ndabitwaye namashe gusinyira hadi pokekaza ati ashyamo makayo gira tujane ku ishuri twari twashaje twashimye iryo shyirahamwe zo bandanye riza kandi twayiteye nyene ingufu nyene zo bandanye ironka
ku rundi ruhande Arabana bavuga yuko batishimiye ibirato bahawe bikurikiranye nuko bagendaga babatorera ibyo bambara bityo bagasanga hari igihe bafashe inimero inyuranye nibyo bari basanzwe bambara.
Ibyo twahawe ni kuvuga ko ari bibi kira muntu kwara kugira nte utomboje ugasanga amaguru yawe arakurana nibyo birato bacha wambara bita gukwira naho wapfa gutora nyene ufise umutwe wa kazoyamba
warufite ngaho
je Tena ndaye fisa mgao nzae zinshi. Mgao harona bandi bagina miguru wazi. Babone honye neo kuro nji virato.
Kepa mahu. Akara watu gatu kaba. Hari asika virato vito vito wababuga. Ngumase kutori vito vito. Ngumura gena ta virato mutuwai. Mutuwala masha kwa shigusa. Tuaje. Na jenda bishoro. Kwa ya tuwari dutu. Tuge ze murugu. Jenda bahere za mahera no, na rosu. Kuribja virato kwa ya javana.
Mwara bikuri sisi? Machiku shangi nanga.
Bibiri.
Ababyeyi barerera kuri ibi bigo ishyirahamwe rya Parcs Christus ryateye inkunga yo kugurira abana babo ibirato bakaba nabo bagize icyo batangariza Ijwi rya Amerika nyuma y'ibikoresho abana babo bahawe.
Ishyirahamwe nari nashimye ibyo ryadukoreye ryadukoreye byiza kuko isakoshi ifite akamaro n'ibirato bifite akamaro kenshi bagenda ku ishuri batagira ibirato ariko nuko babahaye bamwe bamwe ibirato bitabakwiye ntibazabyambara kandi bitabakwiye.
Aho wari ufite abana bangahe wiyi?
Jewe kuri zawadi higa bana bane umwe yiga muri mwaka wa gatandatu. Jewe kubagurira ibirato byari byananiye kwera na birato bari bafise ko bari babironse kandi ntibazovyambara basa nabazo tuzobigurisha tugura ibindi kwiye ni bito bito
bafata ibindi
binini basubijeyo twarabasubiza bakaca banga ngo twaruke.
Tumenyeshe yuko atari inkunga y'ibirato n'ibikapu iri shyirahamwe ryatanze kuri abo banyeshuri b'abarundi n'abo bakongomani ahubwo kuri ibi bigo bitanu abo banyeshuri bigaho nabyo bikaba byagiye bigenerwa intebe 25 z'amapipitre. Vedasengabo kubwijwe rya Amerika mu Rusenda.
Urakoze Vedaste Ngabo. Ijwi rya Amerika ikiganiro iwanyu mu ntara muramenyere ko iminsi yose ya gatanu nkano mango tubahuza n'abanyu bari mu makambi atandukanye canke hagati mu gihugu cy'u Burundi tukongera turuka n'abatahiriza nawo muba mushaka ko tubatahiriza na kanya rero kanyu.
Genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda yasize ikomere ku mitima ya benshi bakeneye kuruhuka intimbi baguye twibuke twese tubakomeza umutima Abanyarwanda twibuke genocide abacitse ku icumu ishavu ryibayerana kuko hari amahirwa zanwa no kwizera zirikana gutera ikirenge mu cy'abawe igihe bari bataratuvamo.
Ijwi rya Amerika rero tuno turirimbo turiko turabashiriramo ni kubera ko mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda bariko baribuka imyaka 23 iheze habaye genocide yakorewe abatutsi. Uwa mbere dufite ku murongo ni Didas. Didas mwiriwe?
Ego,
muri amajahe?
Ndi mu majyepfo ubwo ntuye mu mujyi wa Butare Huye.
Mu mujyi wa Butare Huye, byifashe gute ngaho mu mujyi wa Butare Huye?
Ubuzima buragenda neza, ibintu bimeze neza.
Mm-hmm.
Abantu barimo bajya mu kwibuka nyine barimo bavayo ibiganiro byarangiye.
Ego.
Ego, nibwo buzima niko tumeze ahita.
Ego, nuko rero Didas tuguhe akajyo ko kugira abutahije kuri uno munsi.
Ndatashya ababyeyi banjye bari bugesera. Nkatashya Mungu w'inshuti yanjye yita Emmanuel w'abatagatifu. Nkatashya n'umwarimu wanjye yigishaga Igifaransa ahantu bita kuri Semuro.
Hari ubutumwa bwihariye ufise ubabwiye kuri uno munsi? Hari ubutumwa bwihariye ufise ubabarira kuri uno munsi?
Ubutumwa mbafitiye bihangane mu bihe byo turimo by'akababaro byo kwibuka.
Yego.
Nibwo butumwa mbafitiye.
Urakoze cyane rwose Didas ngaho onye ihuye mugire imihango myiza yo kwibuka.
Yego yego.
Kundi murongo wa telefone turafise Didas. Didas mwiriwe. Mwiriwe neza Didas. Aradutunga turumva tutariko turashobora kuronka ijwi igiwiwe. Ijwi rya Amerika. Pierre yamaze gushika ku murongo. Pierre mwiriwe.
Mwiriwe murakomeye.
Turakomeye. Ego muri
amajyepfo.
Ego turashima Imana.
Kuri Kigali.
Muri Kigali.
Kuri Kigali ntoya hano kibagabaga hafi n'urwibutso.
Aha.
Twa Jenoside natwe turavuye kwibuka mu kanya.
Ego. Byifashe gute?
Byifashe neza.
Ego.
Abantu bose bameze neza, turimo turatatse no turamanuka, abantu bajya mu ngo, ibitaro birarambye, ariko byageze neza vrema.
Ego.
Abantu batanga ubuhamya.
Ego. Nuko rero, mukaba mushaka guca mwibuka ndi uno munsi mutasha?
Ntacyo dushaka gutasha ababyeyi banjye. Akaza n'umwana witwa Kasere Noel akabaje mu kigo cy'ikunzi akaba aba muri Amerika, California. N'abandi shuti n'abagenzi banjye n'abandi abatashye.
Urakoze
namwe ndabatashye, bamenyeshe bakuru, murakoze cyane kutishyira kuri kino kiganiro.
Urakoze cyane, ubwire imihango myiza yo kwibuka. Ego, dusaba imbabazi rero ku matelefoni y'abari basabye ko tubahuza, kuko umwe dushobora kumutora uwundi nawe ntibidukundire ko tumutora, ariko no kuwa gatanu n'umunsi.
Abacitse ku icumu ishavu ryibayerana, kuko hari amahirwa zanwa no kwizera. Zirikana gutera ikirenge mu cy'abawe, igihe bari bataratuvamo. Dufatanirize hamwe kugira umutima wa kimuntu, n'abajya bahungabanye twirinde kubahunga, ahubwo tubahumurize, tubaremere icyizere cyo kubaho n'ejo. Cause you know
Zaza.
akabariyo nonga hace hasozeregwa ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi makoze mwe mwatwumviriza yakoze na Innocent Kimenyi yashikanye amajwi ahiwanyu Diane nahaze imbere yuko ndabahaga hindukira ndabibutse yuko mu Rwanda no muri za ambasade zitandukanye z'u Rwanda mu mahanga hatanguye irindwi yo kuyicunamo mu rwego rwo kwibuka genocide yabaye mu 1994 ijwi rya Amerika turaza twongera tubigaruke ko mu makuru yacu yo hanyuma tuzosubira kuwa mbere mu kiganiro nk'ikinyene.